Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Kwigira kirezo ya 2021 gitugutuna ku 2023 cyuti namwe bakunzi bakaziyo nzamba kazi mu makuru zo bateguriye na yatabagitwe neze ngingo nkuru zikurikira. Imyaka 33 irarumanye wari umukuru w'igihugu wa mbere yasohowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Perezida Ndadaye muri bimwe mu byo yashyira imbere hakaba harimo ubutungane kuri bose n'ukunagura ubumwe bw'abarundi. Federico Mvugimvira umwe mu bagendanye n'incungu ya demokrasi mu gambwe sa banyafode babona ko ikurikizwa giragiye rya Perezida Ndadaye riri kure nk'ukwezi. Amashirahamwe atatu ariyo ase Jenoside Cirimoso, ishirahamwe rihurikiyemo abacitse ku icumu mu Kibimba hamwe n'abazeyi bahekuriwe mu Kibimba bankiwe kuja kunamira ababo kuri uno munsi ku igenekerezo rya 2021 igitugutu. Terence Mushano, icegera c'umukuru wa ase Jenoside Cirimoso, yavuze ko ubwayo mashirahamwe arababazwa n'iyo ngendo ya Leta yo kubabuza kuja kunamira ababo ku nshuro igira kane. Naho mu kiganiro ku isoko cy'ukuri uno munsi tuza kugaruka ku ngingo ziherutse gufatwa na Leta zijanye no gukura abana mu ibarabara basega. Aya n'ayandi ni mu kanya turabahaye ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahereye muri politiki. Ingenekerezo rya 2021 gitugutu mwaka w'ibihumbi 2023 imyaka 30 irarumanye aho urundi bibuka igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakurikiye bwahitanye isinzi ry'abarundi. Perezida Ndadaye akaba yavuga ko mu ntwaro yiwe Uburundi ushasha bwari bugiye kurangwa n'ubutungane kuri bose, kudafungira abantu busa no gutsimbataza ubumwe bw'Abarundi. Tumukurikire.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose, buturubika umuntu butabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya, gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko, kutuba umuntu ngo nuko atifite. Ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Ubwa gatatu, Burundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, iyo gukumirana, iyo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi.
Tuki mu makuru ajanye na politike uno munsi demokrasi mu Burundi nivyo gufukafuka bahendesha amaso makungu. Iragi rya Melchior Ndadaye riri kure nk'ukwezi. Uwo n'umubabaro wa Frederic Mvugimvira, umwe mu bo bagendanye n'incungu ya demokrasi mu ngambwe Frodebu. Ku bwa Frederico Mvugimvira, ubutegetsi bw'uno munsi bugizwe n'abasumirinda gusa, nta neza barondera Abarundi. Tumukurikire.
Ndavye nk'abantu bumvise Ndadaye avuga mu manama makuru makuru mu maradiyo, usanga abantu batakiri benshi, abasigaye usanga bari muri Frodebu barimo barakura, abandi bagiye mu mugambwe watsinze, abo nabo urabona ko ibyo byumviro bya Ndadaye si byo bibarajishinga barajwe ishinga n'ibibaja mu mufuko. Burya n'abakurikira Ndadaye benshi usanga bakurikira ibyo bintu bikuriramo, nuko gusa ataronsa amahirwe yo kuramba. Uyu munsi cyari cyo nuko intwari hari bya demokarasi ntavyirimo, ikoresha demokarasi nka kurya gukoresha irangi ku kintu kibi, ukanyegeza ububi bw'ico kintu. Umwe avuga ati imva zinuka, ugasanga bazisize irangi ariko ndani hanuka. Niko ndavuga nti demokarasi uyu munsi wacu ni kwemeze. Baravuga ngo hari amatora, mbwa amatora yibwa baravuga ngo hari inzego mukaba inzego zisorisha umugambwe baravuga ngo hari amaradio na maradio usanga umwe wese avuga tajamba afise kubera ko agize ijambo akavuga itajyanye n'ubutegetsi baramukurikirana hari iyo kintu kitwa CNC cha kintu kiza kirakurikira herekeza abanyamakuru kibakandamiza iyo batavuze ibyo leta ishaka hari umuntu yanditse igitabo kitwa igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo inani na kane niko kitwa icyo gitabo 1984 cyo witwa George Orwell yerekana ingene amaleta akoresha ikintu kitwa polisi y'ibyiyumviro ingene umuntu akurikiranwa mu byiyumviro kugira ngo ntiyumvire ibitandukanye n'ubutegetsi burya niko ni Burundi rero tugeze uyu munsi demokarasi nuvuga ko mu by'ukuri uretse abanyagihugu bavuga bati turatiye gutwagwa neza abashaka gutwagwa neza ni nka benshi mugabo umwe kubera ababafukamye mu nda nabo bafise ingufu bafise igisirikare bafise igipolisi bafise amafaranga usanga bavuga bati uma ngaho muzopfiraho nyene demokarasi ntiri mu butegetsi ubutegetsi nta demokarasi bukeneye utwaza gakandamizo
mashirahamwe atatu ariyo ase genocide irimo so ishirahamwe y'abashitse ku ishumo mu kibimba hamwe n'ishirahamwe y'abavye yibahe kuriwe mu kibimba yabujijwe kuri igenekerezo rya 2021 gitugutu kuja kunamira babo baturiwe mu kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ayo mashirahamwe avuga ko ababazwa cane n'ingendo ya leta y'Urundi yo kubankira ku nshuro ya kane yo kuja kunamira ababo baturiwe babona kubera barabatutsi icegera cy'umukuru w'ishirahamwe ya se genocide yavuze ku izina ry'ayo mashirahamwe Terence Mushano asaba leta y'Uburundi gufata co kimwe ababuze ababo mu rwimo bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu kuko bizofasha gusubiza hamwe kw'abarundi tumukurikira
kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ayo mashirahamwe yama aduga kunamira gutera iteka bijya bibondo kubibuka kuko bari abana bungiswe kwigishwa na leta y'Uburundi kugira ngo bazove Burundi bw'ejo mugabo baca bagandagurwa mbere n'abarezi babo harabaye ikindi kintu cyo gusongera isibe abarundi nibo bavuze ati sinabajwe n'uwamwishe nk'uwamurimanye ku musibo icyobaje cyane nuko leta y'Uburundi cye ko mu shikangano y'ubara hagati mu gihugu yabujije abo mashirahamwe kugenda kunamira abo bana bavuga batiki bavuga ngo byose nibibere ngo ku ntatema yandadaye ariko burya mu bintu byo kwibuka ikibutso cyose kirafise icyo gisigura ikibutso cyo kuri ndadaye ni kibutso cy'abategetsi bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu icibutso cyo mu kibimba n'icibutso cibusa abanyeshuri b'abatutsi abigisha b'abatutsi n'abatutsi baba mu micungararo baturiwe bunyamaswa mu mashirahamwe rero twifuza yuko iyo ngendo boyiheba kuko ayandi mashirahamwe barereka kibuka abo bantu babo mbere amatwi adusumira abahegere ngo bari babonye n'imbonera kure zahazindutse none sobo bari bo basubiriye ababyeyi kujya kunamira abo bantu cyangwa bari bagiye gutegera ababyeyi kugira ntibahonyuze ikirenge ni ukuri abantu ntibafatwe cyo kimwe cyane cyane iyo babuze ababo nibyo bizofasha n'igihugu kugira ukuri nyakuri ushobora kuzobwira ubutungane nyabutungane maze bikazobyara gusubiza hamwe
tumira mate duce dutandukira ikiganiro ku isoko
inzamba
numwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ngingo ziriko zirafatwa na leta mu ntumbero yo gukura abana mu ibarabara batunzwe no gusegerereza ku isoko mu gishikirizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
kuva hashyizweho umugambi wo gusubiza mu miryango yabo abana bo mu ibarabara, haciye hatanguzwa isekeza ryo kubahiga, kubafata no kubafunga, ariko abo bana bo mu ibarabara ntibigeze bagabanuka. Igipolisi kikaba giherutse kugira umukwabu wo gufata abo bana hamwe n'abagenda barasega. Abafashwe baciye bajanwa mu kigo cyategekanijwe kubakira mu ntara ya Cankuzo kugira bafashirizweyo. None uno munsi umuntu yokwitera yuko icyo kibazo kigiye kuronka umuti urama. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2021 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 mukagishikirizwa na Jewe Cyagahungu Kaze. Kuba tangana n'umwe asega arangwa mu mabarabara y'igisagara abatagira aho barara co kimwe n'abagenda barasegereza, n'ibyo hangiro leta yihaye kugira ikibazo c'abana bo mu ibarabara gitorerwa inyishu. Mu kiganiro caremeshejwe n'abashikiranganji bose igitega kuwa gatandatu gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023, Martin Niteretse umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yari yaramenyesheje isekeza rigiye gukorwa kugira abana bose barangwa mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura bakugweyo maze bajanwe mu kigo bazofashirizwamo mu ntara ya Cankuzo.
Bitubwa tuti reka tubanze tubegeranye bose tubavane muri iryo barabara, kuko hariho abarigiyemo babitumwe n'imibereho yabo idashemeye, ugaho nabagiye batumwe n'abavyeyi babo ko ari abavyeyi gito kuja mu ibarabara. Ubu twavuganye n'abajejwe intwaro mu gihugu hagati n'i Bujumbura n'abajejwe umutekano ko tubavanayo. Ubu rero uno munsi twarabubakiye ikigo mu Cankuzo mu ntara ya Cankuzo, ibyangombwa nka byose bisa n'ibyakwiye. Ni ukuvuga ko ku wa mbere w'igitangura tuzoburiza amakamyo tubajana muri ico kigo. Twararondeye n'abahinga mu by'indero badufashe kubigisha imyuga abashobora kuja mu mashuri baje mu mashuri kira. Noneho ubu ho turafite n'ikindi kibazo twasanze batanguye kuba n'inkozi z'ikibi, dushaka tubashiremwo n'agatima tubigishe igihugu ico ari cyo no kuba umuntu ico ari cyo.
Mu ijoro ryo kuwa 14 rishira uwa 15 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023, igipolisi caragize umukwabu mu mazone ya Bwiza na Buyenzi muri komine Mukaza hamwe no mu bibanza byegereye amasoko ya Kotebu naho bita kwa Siyoni muri komine ya Ntahangwa. Ku bwa Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, abana bo mu ibarabara bagera ku 256 hamwe n'abagore 16 barafashwe baca barungikwa mu ntara ya Cankuzo mu kigo cagenewe kubakira no kubafasha. Kijambere aho igipolisi n'abajeje intwaro bakoze ibikorwa nk'ivyo cyo gukura mu barabara abana hamwe n'abasegereza bakoze, barafatwa bakajanwa mu bigo babigisha, ariko inyuma y'igihe gito bakongera bakagaruka mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura. Ishirahamwe RCP ihamagarira Abarundi kuba intungane, riha amahirwe make ivyo bikorwa vyo gukura abana mu ibarabara mu gihe leta itazoba iriga imvo nyamukuru zituma abo bana bata imiryango yabo bakaja kuba mu ibarabara. Jeve Nibigira ni icegera c'uburongoye ishirahamwe RCP.
Kandi nuko natangiza kuba umugambi umugambi wizwe neza kenshi abantu munsi baje mu mabara bagakora bashaka gusanga yuko munsi ati abantu bakuze ni ukubera hariho imvo nyinshi zituma umwana aja mu mabara kuja mu mabara kubera biri umuryango ubayeho n'umuryango utunganije ngene hariho ubukene bwinshi mu gihugu bine rero kandi n'ubwo mutamizi batatana kubera imvo ziri nyinshi aho biriya twavuze yuko ubushanganji mvuze yuko hari ikigo cyateguwe nina Cankuzo, ariko mu gihe abana batateguwe neza batazi iyo bagiyemo batazi ibituma batwawe bivuga ko haboneka umwimbu uhimbaye kugira ngo icyo kibazo gikorwe mu gihugu cy'u Burundi. Twavuze yuko ku mirwa y'intara cyane cyane no mu kubira kibagezeho aho usanga ariho abo bana bamaze gukura bashaka kandi kenshi baratera umutekano mukeyi. Rero uyu munsi nazi yuko munsi cyabiteye yuko ni ugasanga yuko uba intunganyo nziza hakaba umugambi urambye umugambi woza werekana yuko hariho gufashanya hagati y'inzego zitandukanye. Twavuze yuko hari ubushikiranganji butandukanye bugira uruhare kugira ngo abo bana kuri mu ibarabara bitange umwimbu. Ariko twavuze rero ingene leta kenshi ifata ingingo itayizwe neza ugasanga harimwo gutamuruza ibintu naho kugira neza yuko yadoboneka inyishu yanze kubuye urufite yuko mu mezi ya 3 atari musoni babaye nuko bari yo vuga neguro idasanzwe kandi gahera he y'umuryango musubanyo uyu munsi gira ngo abana aje mwabara byagenze gute byavuye ku cyakiriwe yo ko bari bugishe mu babyeyi baje intwaro eka abantu bose bafasha mu byaduterambere kugira ngo bashobore kurondera inyishu irambye
Hari mu kwezi kwa mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho hatanguzwa isekeza ryo gukura abana mu ibarabara cyo kimwe n'abategereza kubw'ibitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda kuva mu ntango y'iryo sekeza abana baba 1500 barasubijwe mu miryango yabo ni na hano duciye dusozera ikiganiro ku isoko ariko mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
arakoze Pierre Gahungu imbere y'ubusozera no makuru mukuri kiri byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mushikirizwa na Eric Claude ni nahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi kimenyesha makuru SOS Media canditse ku ngingo ya buramatari w'intara ya Cibitoke yo kwimura imiryango amajana na 50 yo ku musozi mbariza miduha ni muri rukana ya kabiri ituma ngo ni ingwara ya korera yateye ikaba ivugwa ku mitumba itandatu kuri 17 iri muri komine Rugombo musozi mbariza miduha ukaba ariwo uharugwamwo abafashwe benshi igikorwa cyo kubimura kikaba cyatanguye ku igenekerezo rya 17 kuno kwezi aho kizorangira ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 11 kuza ku bwa SOS Media harugwa abashika 126 bamaze kwandura iyo ngwara muri komine ya Rugombo ibura ry'amazi n'utuzu twasugumwe ariko rero naho bivugwa ko bazimugwa kubera ingwara ya korera ivugwa muri iyo komine Kaheme bizoza aramutswa iyo ntara ya Cibitoke avuga ko amazu yabo banyagihugu yubatswe mu matongo ya leta atarusha babifitiye bitera amakenga iyo miryango ikaba mbere yamiriza iyo ngingo kimenyesha makuru iwacu naco canditse ku majambo akoreshwa na bamwe mu bategetsi bavuga ko atawundi yo bahangara ahubwo ko bari hejuru ya byose aba mu byumviro canke mu bikogwa kwa Elene Mawinimana yanonosoye ibijanye n'ivugo akaba n'umwigisha mu makaminuza ngo imvugo nk'iyo sinziza mu bihugu bikiva mu ntambara inkurikizi ngo ni nyinshi mu gihe imvugo nk'izo zikomeretsa abo batavuga rumwe abo zikomeretsa barashobora kwihora akaba ukwihorahorana bigatuma haba ukwinubana mu kibano ubwo muhinga ngo akwiye imvugo zubaka kandi zibiba amahoro zirondere neza ya bose abepefo nayo imbere yo gusozera yanditse kugufungura nabi kwibonekeza mu bana bugwaruka biturutse ku bukene buri mu miryango ibice 56% kwijana by'abana bafise imyaka 5 bagwaye ingwara zituruka kugufungura nabi icigwa cyakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza yigenga Université Lumière de Bujumbura cyerekana kandi ko akarere k'ubuvuzi ka Muramvya ari naho habereye ubwo bushakashatsi ibice 16% kw'ijana by'abana bari hagati y'amezi 6 na 23 bafise ingwara ziva kugufungura nabi aha rero niho tugarukisha amakuru yanditswe n'imenyesha makuru ku Burundi muri ndwi mwakoze mwese mwayakurikiye Eddie Claude Nazo nako ndabashikiriza ndabifurize kuranigwa aho muherereye hose naho kuwa gatandatu uza kuri radio Inzamba gateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
arakoze na Eddie Claude inahazwe nunga ha makuru yacu yo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 21 gitugutumwa ku 2023 agarukiye nk'abashemeye mwebwe mwese mwaduteza abiri kuri mikoro muri kumwe na Josine Kaze mugira aho muba mwubahwe na hutaha